Philippa 2, gleich vom Vers 1.
Abi Filipi igice cya kabiri duhere ku murongo wa mbere. Nuko namba hari ukuremeshwa muri Kristo, namba hari ukwirugwa kuva mu rukundo, namba hari ugusangira mpwemu, namba hari imbabazi n'ikigongwe. Murongo wa kabiri, mwuzuze umunezero wanje muhwanije imitima, musangiye urukundo rumwe, muhuje umutima n'inama. Nimugira icyo mukora kubwo gukebana cyangwa kwifata uko mutari, ariko mwicishije bugufi. Umuntu wese yiyumvire yuko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese niyumvire ibyiwe gusa, ariko yiyumvire n'iby'abandi. Nuko gatanu, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, niyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu, kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mu ijuru n'ayivyo ku isi n'ayivyo kuzimu, kandi n'imizozi ze zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. Murongo wa cumi na kabiri, nuko rero abo nkunda, nk'uko mwamye muganduka, abariko mushitsa agakiza kanyu, mutinya muhinda agashitsi. Yamara siyo ndiho gusa, ariko n'ubu nyine naho nariyo, nimurushirize. Murongo wa cumi na gatatu, kuko Imana ariyo ikorera mu mitima yanyu, ikaba gukunda no gukora ibihimbara. Mukore byose atakwidodomba, ataguharira, kugira ngo ntimugire umugayo cyangwa akarohe, muba abana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abigihe bagoramye b'ibidambidambi, abo mubonekeramwo nk'amatara mu isi. Cumi na gatandatu, mwerekana ijambo ry'ubugingo, kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo, yuko nirukiye ubusa kandi ntatamijwe n'ubusa, ariko usanga nkwiye gusukwa ku kimazi cy'ukwizera kwanyu no ku ibango ryako. Ndanezerwa namwe mwese, aba ariko namwe munezerwa, munezeranwe nanje. Gushika hano, rino jambo ryiza kandi ry'igiciro ry'Imana, duhaguruke kugira ngo dusenge. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye kubwa kino gihe cy'ubuntu. Mwami, twongeye gukoranira hano kuno mugoroba kugira ngo twamaze izina ryawe ry'igiciro, kugira ngo tuguhimbaze, tugushime, tuguhe amashimwe n'icyubahiro, kuko wewe nyine Mwami niwe ukwiye gushimwa, ugahabwa n'icyubahiro. Mwami, dushaka gufata ku ijambo ryawe waduhaye, Mwami, kubw'icyubahiro cy'umukozi wawe warungitse, yahuye n'ingorane nyinshi kugira ngo ashobore gushyira ahabona ukuri, gushyira mu kibanza byose. Mwami, byose twarashoboye kubyemera ku buntu bwawe. Mwami, nicyo gituma dukeneye kubihagarara ko dushikamye, tugushimire kandi tuguhe amashimwe n'icyubahiro. Turagusabye bivuye mu mitima ya bigira mu mitima yacu, Mwami, kugira ngo ubandanye uvugana natwe kuno mugoroba, biciye mu ijambo ryawe ryera kandi ry'igiciro. Uracyafite ikintu cyo kutubwira, Mwami, kuri buri jambo ryose uduha, Mwami, biratunezera. turabyizera kandi dushaka kubihagararako gushika ku munsi wo kuza kwawe. Izina ryawe ry'igiciro kandi ryiza rya Yesu rihabwa icyubahiro. Niwakire amashimwe, niwakire icyubahiro kivuye mu mitima yacu no mu minwa yacu mwami kuno mugoroba, kandi ukomeze kubana natwe mwami. Niryo sengesho ryanje kandi niryo sengesho ryacu twese mu izina ryera ry'igiciro rya Yesu. Mwami turakuzaniye ibyo mushiki wacu agusaba mwami. Urazi ingorane afise, urazi ingwara agwaye, turakusaba bivuye mu mutima mwami kugira ngo ushobore kumuserukako, kuko kuri wewe nta kure habaho, ariko uri Imana ishika hose mu mwanya umwe mwami. Kandi gutyo mwami turagusabye ngo ufashe mwami, uhagurutse n'abagwaye bose n'abantu bababaye mu mitima bari hagati yacu mwami. Turaguhesha icyubahiro, turaguhimbaza kandi turaguhaye vyose mwami. Izina ryawe ryiza rihabwa icyubahiro, niwe duheje icyubahiro n'ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami wacu ashimwe kubw'amahirwe turonze gushobora kuba hano kugira ngo dushime duhimbaze. Turafise ibintu byinshi tuzakwereka Imana bisaba gusengerwa, tuzakwereka umwami wacu. Turajya kumusaba ngo ahezagire yumve kandi atwishure. Hari ndamukanyo nyinshi zo kubaha ku bantu bamwe bamwe, na cyane cyane abi Zurich. Numvise mwe ndatumwe w'i Zurich avuga yuko haheze imyaka myinshi aza kumva ijambo ry'Imana, aramaze kuzikrefera de kabiri cyangwa gatatu. Yabwiye undi mwe ndata ati mwe ndata sinari kure narashoboye kuvyumva. Yaravuze ati mwe ndata ati muri imyaka yose sinigeze mbona ubucuti cyangwa uguhuza urukundo ruri hagati yacu cyangwa gutahurana kuri hagati yacu muri imyaka yose, sinigeze ndabibona ahandi hantu. Kandi ndibaza yuko ari Imana ishaka kugaragaza, habwirizwa gusigara amakandi. Ijambo nidashobora gutakara gutyo, ariko ribwiriza kwinjira mu mitima yacu kandi rikagira icyo rigaragaje, atari ukugaragaza ikintu gusa, ahubwo ribwiriza kugaragaza icyatumye Imana irirungika. Kandi turizera yuko ijambo ribikora. Akenshi riba ari ijambo rikomeye cyane, rihimbura ibintu, rigakata ibintu cyangwa rikinjira rikanyengetera ibwina. Kandi ijambo ry'Imana rifite ubukuba, rifite ubugi buruta ubw'inkota zose, rikinjira rigatanya imwe mu bugingo. Kandi akenshi n'ibintu tudashobora gutandukanya twebwe, hari ibintu byinshi, ibintu usanga ari ibintu bisanzwe ku bantu, ariko abantu bakabizana nk'aho umengo ni vy'imwemo. Ariko ijambo ry'Imana rigatandukanya, ijambo ry'Imana riratandukanya imwemo n'ubugingo, rigatandukanya igufa n'umusokoro. Kandi nta na kimwe usanga gisigaye kitatandukanijwe, kitagorowe neza. Winga ushize kuri jewe yambere umugisha mwinshi. Kandi nguma nibaza igihe nsigaje kuguma nihoza ibyo gufata kanya gakwiye gufatira kanya igihugu cy'Ubuswisse nk'uko babinsabye. Ivyo vyama bimbabaza cyane ndabyo dukora byose. Rero kuwingweze imbere yuko igikorane gitangura, nari merewe neza cyane, nari nimva neza imbere yuko igikorane gitangura. Ariko naciye ndonka inkuru mbi cyane gose minota cumi imbere yuko igikorane gitangura. Rero kuri jewe umugisha wose waciye uhagararira ngaho nyine, hama ndaramuye amaso ku Mana, narashoboye gutera nje imbere ngenda avuga ubutumwa. Inyuma rero y'igikorane mundatumwe yaraje, umwe muri bendata ampamagara izina ryanjye gake cyane, sindabimenyereye cyane mpamagara mu izina ryanje. Ariko araheze imyaka yarambariye ati Mwendata Evald ati muri Suisse ati urahafise y'abagenzi batari bake ati kandi nanjye ndi umwe muri abo bagenzi ufiseyo. Nyuma y'igikorana caraza ivyo yaciye aza ivyo bishika gake acara muri imyaka yose bibagake acaraza imbere yari karakorora amosozi menshi arambwira ati Evald uno munsi Imana yavuze iciye muri wewe kumure mwebwe ntacyo bisiguye kuri mwebwe ariko iyo umuntu aje akaza imbere umutima wiwe uciye bugufi akaza aje kuvuga ijambo ry'Imana iyo yumvise yuko abantu bahezagiwe ariko aravuga ijambo ariko aravuga ijambo ry'Imana arumva yuko anezerewe arumva ko ari nko guhumurizwa. Hariho ikintu rero ikintu kimirenza ko gitoyi cyane cyaciye gihindurwa na mwe mu kiba ikintu cyiza cyane mu mutima w'uyu muntu. Pawulo aravuga ati ati ukumenya gufise igihe kuzoshira ariko Imana yo iratunganye kandi ijambo ryayo riratunganye. Hari uhere uvuye rero kubi hari ibintu rero tuba twavuze bitoyi kumure tukazana ibintu bitoyi ariko Imana irashoboye gufata ihereye ku byo bintu bitoyi iga ikerekana ibintu binini cyane mu buryo butunganye cyane gucyo rero ibintu byose bikagendura neza kubw'ubuntu bw'Imana. Ariko Bendata barashaka cyane yuko ngenda inshuro nyinshi ngenda kenshi cyane mu Buswisi kandi nkafatira umwanya ukwiye nta winga n'umurigero ubaho nigeze njayo abantu ntibabure kwishikanira Imana ngo babure gushikanira ubuzima bwabo Imana baba batatu bane icenda cumi cyangwa uko baba ari kose baraza bakishikanira ubuzima bwabo Imana kandi abo bantu barakeneye kurongorwa barakeneye umwungere n'ibindi kandi twarifuje muri imyaka yose yeze yuko twabyifuje bivuye mu mitima yuko Imana ihezagire bene data bagakoreshwa ku buryo bashobora kubera umugisha abandi bivuye mu mutima. Rero ndifuza cyane uno munsi ko Imana ishobora guhezagira abantu atakindi batiyumvira ibyabo ariko by'ukuri bafise ku mutima igikorwa cy'Imana mu mitima yabo. Ariko turi hano kugira ngo dushimire Imana kubw'ibyo yakoze kandi ndizera bivuye mu mutima yuko turi mu minsi ya nyuma yo kwitegura kwacu. Ndizera nk'uko nabivuze mu kanya gaheze ko ijambo ry'Imana ritabwirizwa kuguma rizunguruka mu mitwe yacu cyangwa ngo ritakare mu kirere gutyo ahubwo ribwirizwa gufata ikibazo mu mitima yacu kandi rigashitsa rikerekana icyatumye Imana irirungika. Twumvise kandi twasome ngaha mu ijambo ry'intangamarara Abifilipi igice cya kabiri umurongo wa mbere ngo nuko nimba hari ukuremeshwa muri Kristo. Iri jambo turamaze kugiga ko hano nimba takuremeshwa tabyo guhubura muri Kristo muri cyo gihe turashobora kubyibagira kuko ntacyo biba bimeze kuko nta kindi bizokora atari ukonona ibintu gusa. Nimba hari ukuremeshwa muri Kristo ukuremeshwa cyangwa ugukosorwa dushobora kuvugira abantu mu izina ry'umwami kandi tugashobora kubivuga imbere y'umwami wacu munyonga z'umwami wacu mbega dufata gute bagenzi bacu iyo turi imbere y'umwami tubimvuga kuri mbega twigenza gute imbere y'abandi mbega twovuga iki twobwira iki abandi hamwe umwami yoba ahagaze neza na neza iruhande yacu twovuga iki yaba twari tuzi by'ukuri tuzi neza tukamenya yuko ari hagati yacu ari ruhande yacu mbega twovuga iki two kwiyumvira iki mbega byongera gute ku majambo yanje ku majambo yawe ku byimviro byawe n'ibyimviro byanje twebwe twese akenshi turavuga amajambo atabereye kandi umwami wacu aravuze ati ubwira mwene se ngo wakijujuwe ngo wagipfuye azoba akwiye gutabwa mu muriro wa Gehinomu kandi ubwira mugenzi we ngo wakijujuwe aba akwiye gucibwa ko kwiteka akwiye gucibwa kwiteka nkuvuga neza muri 5 murongo wa 22 turavuga tuti Imana niyizi niyonye niyizi ibyo tuvuga kandi kirenze ko twifata ko turi abantu bagororotse ba mbere bari ku isi ariko suko bimeze siko bimeze siko twari dukwiye kwifata imbere y'Imana turashobora kugira ukubaha Imana tumenyereye kwikorera atacyo gusobanura imbere y'Imana ariko icyo dukeneye ni ikintu kiribwira muri twebwe ikintu Imana ishobora gushitsa mu mitima yacu by'ukuri tubane nayo bivuye mu mutima wacu tube umwe n'ijambo ryayo tube umwe n'igikorwa cyayo kandi tube umwe hagati yacu kandi tuyizigire ko izokora ibyo yasezeranye nuko namba harukuremeshwa muri Kristo namba harukwirwa mu kuva mu rukundo namba harugusangira mwemu kuko urundi rufunguzo ahari ugusangira mwemu kuri hehe kuri hajya mwema ashobora gushiraho ubufatanye ugusangira kuvuye kuri mwemu kuraho mwemu aduha guhuza n'ijambo hajya hari aho niho hari ugufatanya kuvuye kuri mwemu ibindi byose kuba ari ugufatanya gufatiye kumenya ugufatanya kuvuye ku nyigisho cyangwa ugufatanya kuvuye ku mashengero atandukanye kuko hari amashengero menshi ariko ugufatanya kuvuye kuri mwemu ni ikindi kintu kandi aho niho Imana ikeneye kutuzana ugufatanya cyangwa gusangira kuvuye kuri mwemu ni ukugiranira imbabazi ni ukugiranira ikigongo bivuye mu mutima kumbure ko mudashobora kubitahura icyaricyo kugirira imbabazi umuntu kugirira ikigongo umuntu icyo iyo usanze umuntu ari mu ngorane ukamugirira imbabazi ntimushobora kwibaza ukundi ibyo bintu bimugirira ikimaze icyo bizana muri uwo muntu icyo imbabazi vuye ku mana zishobora gukora mwese mbona namara avuga mu butumwa bumwe yuko Imana ikiza mu buryo butandukanye mwese mbona namara akavuga yuko Imana ikiza bice no mu rukundo nimba urukundo rw'Imana rushobora kuva kuri twebwe rukajya ku bandi rukashika ku bandi tugashobora gutahura tugashobora kuruha ko abandi nk'uko Imana ishaka muri icyo gihe uyo muntu acyahaguruka akabyuka mu kwizera kandi Imana ikamukora ako agacakira hari uburyo bwinshi Imana ishobora gukoresha kugira ngo ishobore gukora igikorwa cyayo turabona ngaha aye mu Bifilipi gica 2:2 ngo nimuze umunezero wanjye muhwanize imitima musangira urukundo rumwe muhuje umutima n'inama kandi ubwo ubumwe turabubona kuguhuza turabona mu Bifilipi gica 2:5 ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu ibi nibyo dukeneye uno mutima dukeneye kugira ngo dushobore kugenda duhuza tugana ku ntumbero imwe umurongo wa 3 ngo nimugire icyo mukora kubwo kukebana cyangwa kwifata ko mutari ariko mwijije bugufi umuntu wese yumvire yuko mugenzi we amuruta
amen
ibi sindabivuze kugira ngo ndabatsitaze cyangwa ndababaze ariko nukubera ko nababajwe no kumva bavuga yuko ngo muri imyaka yose ngo nitwahaye akaryo bene data benshi ngo bashobore kuza hano bavuga ubutumwa byarambabaje kubyumva bavuga gutyo kandi ndababaza ikintu mwebwe mumaze muri hano na cyane cyane mwebwe mumaze imyaka myinshi mwizeye mwamudi shengero mu mashengero mu minsi heze aho baba barahaye umwanya bene data kugira ngo bashobore kuvuga ubutumwa nk'uko byagenze hano Mbega none mwabonye twifata nk'abami hano cyangwa mwabonye tuduza ibitugu hano cyangwa by'ukuri cyangwa twarahaye ikibanza abandi bose baba bo ngaha cyangwa abavuye hanze ntitwabahaye ikibanza baba bo ngaha cyangwa abahanze kandi baza yuko ndibaza uno munsi kuri bya bintu byavugishwa cya gihe kandi ndeka ndabishimangire ko ndizera biwe mutima yuko Imana yaduhaye impano nyakuri kandi birababaje by'ukuri kubona bariko baratunegura ariko niba hari ikintu cye nibaza ko hari ikintu cavuzwe muri ibyo bintu byavugishwe ngo bavuze ngo ubuvugishwa bwavuze ngo niwishire ku murongo wa kabiri nuje kure ariko fata ikibanza naguteguriye fata ikibanza nagushiriyeho aho ngeza kumenya Imana ifashe ariko aho ngeza kumenya sinigeze nshaka gufata ikibanza cya mbere ego nivyo narasobanuye ubutumwa mu kidagi ariko mu bindi bisigaye nahaye akaryo bene data bandi nari navuze nti nimuze bamuza mu gikorane hakiri kare kugira ngo habayeho umuntu afise ijambo yumva ashaka kuvuga yumve yidegembya kugira ngo ashobore kurivuga ariko nk'uko mubizi umuntu ashobora gukora neza buri gihe ntiyo nezereza bose Imana yonyene yibishoboye hano rero turabwirwa mu bifilipi igice cya kabiri umurongo wa gatatu ngo nimugire icyo mukora kuko ukebana cyangwa kwifata uko mutari ariko mwicishe bugufi umuntu wese yiyumvira yuko mugenzi we amuruta umurongo wa kane kandi umuntu wese ntiyumvire ibyiwe ariko yiyumvire n'iby'abandi amen kandi niba twebwe ubwacu two kwiyanka tugasaba Imana kugira ngo ihezegire abandi nk'uko nama nabivuze nimba dukeneye guhezagirwa tubwirizwa kunezerwa bivuye mu mitima tukanezerwa Imana ihezagiye abandi kandi nimba dushobora kunezerwa ko Imana iri kirahezagira kandi ikoresha mwene data muri icyo gihe igihe kiba kigeze kugera aho ishobora kuduhezagira kandi ishobora kudukoresha tunezerewe iby'abandi ntihagire ikintu na kimwe dukora kubwo gukebana cyangwa kwifata ko tutari nashaka nk'uko nama nabivuze nashaka by'ukuri nigire kure gatoyi kugira nzogaruke mu bundi buryo ngaruke n'uwundi muntu mushasha kugira nshobore gukorera Imana nidegembya nibande bemeye yuko nshobora kubikora kugira ngo mare igihe ntahari ndabona muguma murangaguzwa iburyo n'ibumoso ibyo nta kamaro bifise kugomba kw'Imana niko kubwirizwa gushitswa muri vyose twararenganye imyaka y'ubwana dukeneye yuko Imana yakira ibifite uburenganzira mu kanya gaheze nasomye umurongo mu ngoma ya kabiri igice cya mirongo itatu hari ikintu cyankoze ko cyane ingoma ya kabiri umuro igice cya mirongo itatu uhereye ku murongo wa cumi na gatanu maze ku munsi ugira cumi na kane wo muri uko kwezi kwa kabiri babaga ibya pasika maze abaherezi n'abalewi baramaramara baraheza bariyeza bazana ibimazi byo koswa mu ngoro y'Uhoraho mu gace gatandatu bahagarara mu myanya yabo basanganywe nk'uko byashinzwe na Mose umuntu w'Imana abo baherezi bamije amaraso abalewi aribo bayabahereje mungu wa cumi n'indwi kuko muri iryo koraniro hari benshi batiyejeje bituma abalewi aribo bagerwa kubagira umwagazi wa pasika umuntu wese ahumanye kugira ngo babereze Uhoraho mungu wa cumi n'umunani kuko abantu benshi cyane batari biyejeje cyane cyane bari abo mu Befurayimu no mu Manase no mu Bisakari no mu Bazebuloni bagapfa kurya ibya pasika uburyo bitemewe n'ivyanditswe kandi Hezekiya yari yabasengeye. Murongo wa 19 ati uhora hariwe munyabuntu na harire umuntu wese ashize umutima kukurondera Imana ariwe uhora Imana yabasekuruza nahategejwe nkuko ivyagezwe vy'urusengero rwera biri. Nukoraho yumvira Hezekiya atunga abantu. Murongo wa 20 hano hari ikintu ciza cyane muri rino jambo. Abantu b'Imana bari bakoranye kandi twasomye yuko abenshi batari bakurikiye ibisabwa kugira ngo bashobore kwiyeza imbere yuko barya ibya Pasika. Abaherezi rero bari bagiye mu gihengeri baca batanga ibimazi ku bwabo bantu, hanyuma baca babasuka ko amamijya kw'amaraso. Ntibavuze abaherezi ntibavuze ngo ntibavuze bavuga ngo ko mutiyejeje rero nimugume hanze, ariko ahubwo baciye bagenda batanga ibimazi ku bwabo bantu batiyejeje. Igikorwa nyakuri cy'abaherezi aha niho tugisoma muri no mirongo, nicyo gikorwa cy'abaherezi. Hano aravuga ngaha muri Ezekiya, aravuga ngaha ari ku murongo wa 18 ngo Ezekiya yari yabasengeye. Ezekiya yari gushobora kuvuga ati cyangwa abaherezi bakavuga bati bakavuga ngo muzoza ikindi gihe uno munsi ntimujya ibya Pasika. Ariko abantu barari ibya Pasika bahanze amaso uhoraho naho batari bakwiriye kubirya nk'uko ibyagezwe bivuga, ariko mu mitima yabo bari abantu barondera Imana kandi barifuza mu mitima yabo, bari cyo bifuza mu mitima yabo, maze Imana ikira mu mitima yabo ikiremera yuko abandi batanga ibimaze ku bwabo bantu batiyejeje kandi bongera bamijya kw'amaraso, maze noneho baca bararya ku bya Pasika. Ezekiya rero acatangura kubasengera, medi ikintu cyiza. Nta wundi muntu yavuze, nta muntu yabakariye, ariko umwe wese yakoze nk'uko Imana yashize mu mutima wiwe, nk'uko Imana yabishyize mu mutima wiwe. Mu iherezo ry'ibyo byose Imana yarishuye iryo sengesho kandi nta muntu umwe yakubiswe n'Imana, ahubwo bose barahezagiwe. Ezekiya rero acaravuga mu isengesho ryiwe ku mpera y'umurongo wa 18. Hezekiya acavuga ati harira bano bantu, mbega uso mutima wa muri Yesu Kristo, mbega ikisicyo gikogwa cy'ubuherezi by'ukuri. Ntibavuze ngo nabo kwa Zaburoni nabo kwa Isakari ngo abo bantu ngo abantu bose baje ngo nimubagumize hanze, oya, ahubwo barariye ku bya Pasika, barabiriye ko nk'uko twovuga uno munsi tuti bariye batabereye nk'uko twobisoba mu Bikorinto ba mbere igice cya 11, ariko amaraso yari yasesetse, bose bamijwe ko amaraso mu mitima yabo barondera Imana. Hano rero niba handitswe hano ku murongo wa 18 haranditswe ngo kuko abo bantu benshi cyane batari biyejeje cyane cyane barabo mu Bayefurayimu no mu Manase no mu Bisakari no mu Zaburoni bagapfa kujya ibya Pasika uburyo butabere n'ibyanditswe kandi ariko bari kubajya ibya Pasika, imitima yabo yari yumiye ku Mana no ku byagezwe by'Imana, nubwo batari bakoze ibisabwa kugira ngo bashobore iby'Imana yari yategetse kugira ngo bashobore kwiyeza. None ninde muri twebwe ataracumura ku ijambo ry'Imana na rimwe? Ninde muri twebwe ataracumura ku ijambo ry'Imana na rimwe? Hanyuma turabona Yesu umuherezi mukuru yasesa amaraso yiwe, yaducunguje amaraso yiwe, kandi ubu turashobora guhagarara turi munsi y'amaraso yasesetse. Nta muntu n'umwe yigeze adusengera nk'uko yadusengeye kandi nta kibi na kimwe kije kudushikako. Haranditswe hano ku murongo wa 18 ngo uhoraho ariwe munyabuntu na harira umuntu wese, mbega ubuso mutima w'umuherezi uhoraho we munyabuntu na harira umwe wese, mbega iwuso wagwiza kubura umutima uri muri twebwe umutima wari muri Yesu ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo abi Filipi 2:5 niwe mbabazi kandi yaratubabariye niwe kwiyuzuza kandi yari yujuje natwe niwe ubwingo budashira kandi yaduhaye ubwingo budashira niwe mwana w'Imana kandi yatugize abana b'Imana niwe muherezi mukuru kandi yatugize natwe abaherezi niwe mwami natwe yadugize abami rero muri cyo gihe ni gikorwa gisozerewe haravugwa ngaha ku murongo wa 19 wa ngoma ya 2 murongo wa 3 ngoma ya 2 igice cya 30 ngo naharira umuntu wese ashize umutima ukurondera Imana ariwe uhora Imana abasekuruza nahatejejwe nkuko ivyagezwe by'urusengero rwera biri ariko bano bantu barinjiye ahera bari bafise mu mutima icyifuzo cyo gukora iby'Imana yateguye baje batejejwe basubiye muhira bejejwe ukuniko kuvugwa ukuniko butumwa bwiza hano ku murongo wa 20 naho ngoma 30 murongo wa 20 ngo nukoraho yumvira Hezekia atunga abantu Imana izo kumva buri sengesho lisenzwe lisengewe abandi imbere inyonga z'Imana umuntu iyo yabikoze nkuko abamuhereza bwiza gukora Imana nishora kwishura umuntu yaje avuga ngo jura bona ko ntameze nkujya uramana ko ntameze nk'abandi ariko iyo umuntu aje akavuga ati mwami niwibuke bendata bose niwibuke bashiki bacu bose nunyibuke nanje turi imbere inyonga zawe nimba hari ikintu kitakubereye mwami nta kundi twobigenza turi hano kandi dukeneye kujya ku meza yawe mwami mwami nunyishure numanura amaraso yawe kuri twebwe ntagire iki duharura ko ahubwo duhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe mbega nigiki dufite tutahawe kugira ngo dushobore kwishira hejuru nigiki dufite tutahawe kugira ngo twishire hejuru Pawulo aravuga ngo ukeneye kwishira hejuru cyangwa ukeneye kwirata yirate mu mwami kandi yirate kubona Imana ari umunyembabazi kandi ikaba iha impera bayirondera iri jambo ryankoze ko cyane narisomye meze nk'umuntu yihuta ariko ryankoze ko cyane mu mutima abisireli uravye mu buryo bw'umubiri bakora ibintu ngo ijambo ry'Imana rivuga ariko mu mitima yabo ntibari bameze nkuko Imana ishaka yamara umwagazi wa pasika hamwe n'amaraso byari bihari hari hatanzwe impongano bari babasenge hari ikimazi kandi igikoranero ryari ryashoboye kuba kandi uhoraho umunyabuntu nkuko byanditswe hano yari yababariye bose acara bahindukirira arabahezagira mbega natwe kuno mugoroba ntimushaka yuko turaramura amaso ku mwami wacu wese nk'abandi bantu bose ariko n'umucunguzi wacu n'umwagazi w'intama wemeye urakeregwa n'umuherezi mukuru yatanze ikimazi yapfuye ariko aradusengera kandi aracyadusengera nuno munsi asengera umwe wese Megani twabwirizwa kuza muri ubwo buryo mu kwizera maze tuvuge tuti mwami era abaturabana ubuntu mwami tuvuge tuti nta na kimwe mfite cyo nokuzanira mwami ni wowe byose kuri jewe Imana biciye mu maraso ya sese y'umwagazi w'intama biciye mu ijambo no kuri mwemu nireme ugusangira mwemu hagati y'abacunguwe n'amaraso kugira ngo dushobore kuyihimbara kandi ishobore kuduhezagira kandi iyo sengesho ryacu kuno mugoroba kugira ngo ishobore kuduhezagira ishobore guhezagira bo bose mu buryo bucanke buriya kandi ibindi bivuze mfise umutima ubabaye uremerewe kugira ngo Imana ishobore guhezagira bo bantu bose bari mwindi mwemu bari mwindi mwemu Imana ibagirira imbabazi ibabohore kandi bagirira ubuntu kubacira urubanza cyangwa kubavuga ibyo ntacyo byohindura, ariko isengesho rirahindura ibintu. Dusenge kandi twizere, kandi turashobora kuvuga uno munsi tuti umwami ku iherezo azonesha, kandi urukundo ruzonesha mubayo. Ntihazosigara urwanko na rukeyi cyanke igono cyanke ishari cyanke ibyo bintu byose bizokugwaho. Ariko kamere y'umwami, umutima uvuye ku Mana, kumpera y'ibintu byose, tumaze guhumanurwa, tumaze guca mu bigeragezo byose, tumaze guca mu byo tubwizwa gucamwo byose, ku iherezo ibintu byose bibi tuzosanga byakorotse byavuyeho. Nta kujya kw'inzahabu yakuwe ku bucafu bwose, kujya inzahabu ikugwa mu inkamba dufise agaciro kurusha inzahabu zakuwe ku bucafu bwose n'umuriro. Imana nihagarike kwizera kwacu, hagarike neza kwizera kwacu, kandi buri gihe iduhe umutima ugororotse kugira ngo dushobore kumenya, dushobore kwitahura, twimenye tuje mu nyonga zayo, kandi ibitumenyeshe tubimenye ibyina muri twebwe. Ntagira umuntu n'umwe ashobora kuza imbere y'Imana uko yishakiye. Nimba dukeneye kuza imbere y'Imana, tuze gusa duciye munsi y'amaraso y'umwagazi w'intama. Twacunguwe kandi dutunganywa n'amaraso. Nta wundi buryo buhari bwo gushobora guhura n'Imana ku mwana w'umuntu ku isi. Kukoraho yaravuze aciye muri yo baravuga ati Imana n'abayira bayo ntibayitunganiye, ati n'abamarayika ntibayitunganiye imbere yayo, imbere y'Imana uwera wi imbere y'Imana vyose biranduye. Ntitwihende, ariko hariho umugwi w'abantu babejejwe, abo ivyaha n'amakosa batakibiharugwa kuko amaraso y'umwagazi w'intama avuga abavugira. Hariho umugwi w'abantu bagira ubuntu n'Imana, bagenderewe n'Imana, kandi baronse kubabarigwa. Twe tumeze nk'abo bantu rero, tuje imbere y'inyonga zayo, turafise isoni, ariko ku rundi ruhande turuzuye amashimwe. Turashobora kuyizanira imitima yacu, tukayizanira icyubahiro muri byose. Imana twizigire yuko Imana yaduhezagiye biciye mu kurimbura ku majambo yayo, kandi twese tugirire imbabazi kugira ngo dushobore gusenga. Amen. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye vuba mu mutima kubw'ijambo ryawe ryera ry'Imana, kubw'ibintu vyiza twashoboye kumva vyashoboye kuvugwa. Ndagushimiye kubona washoboye kuvugana natwe biciye mu ijambo ryawe na mwemu wawe, kubona washoboye kutwigisha, kandi washoboye kutwereka uko dukwiye kwifata. Mwami mukundwa, turaje imbere yawe dukeneye gukora nk'uko abantu bawe bakoze. Duhanga amaso umwagazi w'intama watanze w'ikimazi, dusabiranire hagati yacu turi imbere y'inyonga zawe. Yewe Mana yo mu ijuru, nudutunganye, nidukureko imyanda yose biciye mu maraso yawe, nutweze Mwami, kandi wishubare izina ryawe, kandi wemeze ijambo ryawe, kandi nufashe aba bose bagize icyo bandika, urazi imibabaro bafise. Turagusavye ngo ubagirire imbabazi kandi ubafashe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.